Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika gikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 27 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018. Muri kumwe na Federica Nkunikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tutazi irengero ryabo.
Uyu ni Sylvestre Bisanga Bagabo atwara umurenge wa Kivu mu karere ka Rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umutama w'imyaka 8 ryabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imbere ya horeka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka. Oriane, umwanya ni wawe.
Murakoze cyane Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi aho muri hose. Nk'uko bivuze, muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika. Muri Zimbabwe, President Emmerson Mnangagwa yaraye ahamagariye abanyezimbabwe kugira ubumwe. Ni nyuma yaho haraye arahiye hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cy'imyaka 5. Yavuze ati, "Jewe Emmerson Ndambuzo Mnangagwa ndarahiye nk'umukuru w'igihugu cya Zimbabwe ko nzoba umwizigirwa nkubahiriza nkagarira nongera ngwanira ibwirizwa shingiro kimwe n'ayandi mategeko ya Zimbabwe." Ati, "Imana ibimfashemwo." Yarahiye imbere y'umucamanza mukuru Luke Malaba n'abanyezimbabwe ibihumbi n'ibihumbi bariko baramuhayagiza muri ayo mabanga yiwe mashasha azomaramo imyaka 5. Ku munsi wa 5 yari uwo mucamanza nyene yatangaje icese ko ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi Mnangagwa yatsinze Nelson Chamisa wo mu mugambwe Movement for Democratic Change Alliance mu matora y'umukuru w'igihugu. Chamisa yari yitwaye asaba ko amatora ateshwa agaciro ku vyagirizo vy'uko ibiro vy'igihugu bijejwe amatora vyagize amanyanga ku nyungu za z'umukandida Mnangagwa wo mu mugambwe Zano PF. Handi naho muri Afrika, hasigaye amezi make ngo ikambi y'abasirikare ba Amerika bagwanira mu kirere irangire kubakwa muri Niger. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika yuko iyo kambi ari iy'indege zitagira abadereva izo bita drones zizoba zishinzwe igikorwa cyo kugwanya imigwi y'abagwanyi bako karere. Uwo muvugizi w'igisirikare kigwanira mu kirere ku mugabane wa Buraya na Afrika, Auburn Davis, yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika imaze gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 86.5 n'ibice bitanu mu kubaka iyo kambi ya gisirikare cy'Abanyamerika muri Niger yiswe Air Base 201. Avuga ko icyo gikorwa kizobandanya no mu mwaka uza w'2019 kikazokoresha amafaranga yose hamwe hangana n'imiliyoni 98 n'ibice bitanu. Davis avuga ko iyo kambi iri mu gisagara cya Agadez mu buraruko bwa Niger ari ya mbere nini yubatswe n'igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kuva kikibaho. Andi naho umuyobozi mukuru wa Ekleziya Katolika ku isi, Papa Francisco, yaraye asavye Imana imbabazi vy'umwihariko ku bicumuro bijanye n'amabi yo gushurashuza abana bakiri bato bigigwa cyane muri Ekleziya Katolika. Uyu muyobozi yabivugiye ku ishengero rya Knock mu rugendo yarimwo mu gihugu cya Ireland ejo ku munsi wa Mungu. Yagereranije ayo mabi ateye isoni nk'ikiguma kikiri gishasha, kandi ko ingingo zikomeye zikwiye gufatwa kugira ukuri n'ubutungane buje habona. Papa Francisco yarongeye haranegura amashirahamwe ayobowe n'ishengero Katolika ryo muri Ireland kuba muri kahise ryaratanze abana b'abagore batari bubatse ngo baje kuregwa mu yindi miryango. Avuga ko ivyo vyatumye abana bakiri bato banyagwa ubuzima bwabo bagasigara atabo bakurikirana bahava bakura bafise ibikomere byo ku mutima. Radio Ijwi rya Amerika, makuru arabandanya. Umukenguzi w'amateka wo muri Amerika John McCain yitavye Imana ku munsi wa 6 w'indwi iheze nyuma y'ubugwayi bwa kanseri y'umubwonko yaramaranye ikiringo cy'umwaka azoku kwibukwa mu manza zibiri zizobera muri leta ya Arizona no ku mugwa mukuru i Washington. Mikiana azofubwa n'iteka ku itongo ririmo inyubako y'inama nshingamateka ya leta ya Arizona ku munsi wa gatatu. Umunsi nyene niwe yari kuba akwije imyaka 82. Abanyagihugu basanzwe bazoshobora kwitaba urubanza rwo kumupfuba ruzobera muri Arizona ku munsi wa gatanu. Niho hazoba urubanza rwo kumusezerana n'iteka ruzobera ku nyubako y'inama nshingamateka hano i Washington. Azoba baye umushingamateka wa 13 agiriwe ugo rubanza rukomeye rugigwa ku bategetsi babicubahiro gikomeye muri Amerika aho kunyubako y'inama nshingamateka ya leta rusangi ahi Washington. Handi naho nyamugigima y'inguvu zigera kuri zitandatu yaraye ibaye mu burengero bwa Iran yica abantu babiri ikomeretsa abandi 250. Iyo nyamugigima yabaye muri province ya Kermanshah mu gitondo cyeje ku munsi wa Mungu. Abategetsi bavuga ko hapfuye umutama w'imyaka 70 hamwe n'umukenyezi yari yibungenze. Iyo nyamugigima yarumvikanye kandi mu bisagara biri hafi y'imisozi iri ku mupaka na Iraq ku birometero 10. Ibinyamakuru bivuga ko iyo nyamugigima yumvikanye ni Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq ku birometero 300 uvuye muri Iran. Abajejwe ibikorwa byo gutabara baracabandanya kuraba niba hari abandi bashobora kuba baraguye muri iyo nyamugigima. Ayo niyo makuru hamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ayandi makuru murashobora kuyaronka kuri site yacu ya internet. Adresse yacu ni wezitatu@radio yacu VOA. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.
Urakoze Oriane ku makuru uheje kudushikiriza. Umugabo w'imyaka 80 yarayagandaguwe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bane mu bantu bamwishishije amahiri barimo umuhungu wiwe nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari i Gitega mu Burundi.
Huko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ntara ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo naho sigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe cy'isaha zine z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero cy'amahiri iri kurwonya kwigendera. Baritse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika tikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko uwo yishwe vyavugangwa ko iyo bari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamagiriza ko bafise ibitega.
Umuntu ari musanze muvyumva mu kibano
turavyumva cyane gose kabisa. Je ndavyumva gose urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe urumva birakoye nibe nivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cyafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko pimyaka
bimujaniwe bagaca banyarana nyene naha ba umugore canke naha ba arakantu feble nyene basha aca sanga afise nguvu nyinshi cyane amubonye nguni mawe ibintu bene
yego nacyo ndabyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'umurozi utashobora kugira ati ni gute na gute nuko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje nga harasigira ibiki n'ibiki byose arabyaye ati iyo bintu ni mu bihebe bari geze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata ubwo ukundi bigaruka nta ubizi twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama ari vyo vyo bavyaragomoreye banyene kumwica kumugandagura
uwo muntu yamwije nawe urumva zari biriko biramurya
nyene hafashwe umugabo wiwe nawe nyawaye no baragwaye nubari mu nzara kwaye nyawaye aho se yamufata ngo amwomagura byari byamufashe
mwereho nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
oyakoye twatinya ko
barabana aba bose barabana bahana
iki ntimwashobora kurubaka guteramira
ayakwen ashin twating
kubir
kwanyine tene nyine ya ba muvuka ko
n'umuhungu we niwe bafasha urumba ntibigira mnavuka n'umuhungu bari mu bamukubise
eh
umuhungu yitwa nde
Yohani Nsabimana Yohani
nawe nyine byamufata
eh avuka ko yamwiciye abana ntibigira bahuza biyene rumba biramufata yena agasala nyina gatubwenga abonye nka abantu akakubita bomba ntatoro wakubita
uwo bifashe byamwirukanka niwe
ibitega ibitega biriho
ariko banyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira mukibona gute
ico co kwihanira rero nico nzo byo kwihanira nizo byabaye ukuntu akushavurigize naho urumba iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamirira ati twe tufate iki none ko bace bihanira
muri abagirizwa kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari ko barakoregwa amatoza n'igipolisi deo na sigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitosigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana kubije rya America
ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiko burasaba abanyagi gukwama barikanuye hafi igice c'ikiyaga ca Congo buvuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye bigakekwa ko biciweho ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya America Claude Ganza
hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibirengereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo ariko kugeza ubu ngubu aba bantu batutazi irengero ryabo
ni bwana Sylvestre bisanga abagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'uburengerazuba numwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi muri bari ko harababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baro babayivana mu gice cya Congo bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nkuko bisangwa abagaba bisobanura
aha baturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaningini bayikura mu gihugu cya Congo mbaturanye ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohote abaturage bo muri Congo ariko nabo iyo babatanze abo muri Congo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi ariko batanga amakuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyuma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu burobyi babyivugira
uko umwaka ugenda ushira umusaruro ugenda ugabanya umuntu wa supernet ni utumye isamba zazibura mu mazi yahangaha ikifu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera icyangugu abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashobora kuba babona toni cyangwa si ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona n'ibiro 3-5 batangiye barubisha supernet imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supernet 20
bakoresha supernet bakazana ubujanga bungana ugwara butemewe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nk'200 by'inini
iteze za sambaza ntoye kica nka kwa Barcelona cyane guzuye ni nkaho iba yishinjanga nk'iza makipe 20 buri abazitega zitarakura batuma zinashiramo
umunyamabanga nshingwa bikorwa w'umurenge wa Kivu bavuga ko abajya kwiba imitego muri Congo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Congo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi baburi hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambire kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraud bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Congo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye n'ubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi abiri asoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 barubyi bita kaningini abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Kongo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baro babinyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko mukomeza bananya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho ni cyagiye cyukwashikiriza amakuru ya sport mu Burundi no mu Rwanda. Aya makuru ya sport rero tutanguriye mu Burundi, twumvirize mugenzi wacu Evariste Zikubanyana.
Buri za nkino zihuza imigwi nserukirabihugu yo mu muryango wa Afurika y'ubuseruko, Burundi bufise amahigwe mu nkino 2-8 ziriko zibera mu Burundi. Izo nazo ni tenisi na karate gusa. Muri urwo rukino rwa karate ruza rwarangiye, Burundi bwatahukanye mu mpera zino ndwi imidari 14 y'inzahabu nyuma yo gutsinda imigwi ya Tanzania na Kenya. Christophe Nkurunziza arongoye ishyirahamwe rya karate mu Burundi agaragariza umunezero w'Ijwi rya Amerika.
Ni umunezero udasanzwe ku gihugu cyose, ni umunezero udasanzwe kuri federasiyo turongoye, ni umunezero udasanzwe ku bakinnyi bakinye kubera ari ubwa mbere zinkino bwa mbere zitegura. Hama turakeneye ko igihugu cyacu kigira ishusho nziza. Ni ikintu gikomeye turwanira iminsi yose no makungu turamaze kubyerekana hamwe muri Afurika cyangwa muri niveau mondial ama championnat ahuza ibihugu by'isi yose. Navuga yuko tubishima amagambi twihaye guhera kuva dutowe mu 2017 mu kwezi kwa mbere, nari natanze umugambi ku myaka tuzokora ku myaka 4 yose. Hari ibintu dushitse ko twibaza ko twashitse ku myaka 5, twari dufise ubumenyi budasanzwe bubitswe ubu twafukuye cyera habona.
Eka n'abakinyi ba karate bo mu Burundi bakira neza insinzi. Frank Niyubahwe ni umwe muri abo bakinyi ba karate.
Nk'umukarateka w'u Burundi ni ikintu kidasanzwe kubona dushobora gutwara imidari nk'iyi yose y'inzahabu muri aka karere. Ni ikintu gikomeye cyane kubera imidari yose mu mice yose hose twagiye turaronka imidari y'inzahabu. Ivyo vyerekana yuko nivo yacu aha mu Burundi muri karate ari nivo ishimishije cyane gose. Hama tukaba dusaba abaduserukira abari hejuru yuko bodufasha bakadutera intege tugashobora gukina ku rwego rwa Afurika naho tukaraba nivo yacu aho yobigeze. Kuko tumaze kuba ba mbere muri aka karere, tukaba twifuza yuko twobandanya gushika hejuru naho tukaraba nko ku mugabane wa Afurika ukuntu twokwigenza muri uru rukino rwa karate.
Ku mwimbo wa karate hoho hano mu gihugu mushimira gute federation?
Twebwe abakinyi iyo tumaze gutwara imidari ntiba bituvuye ko biba bivuye ku batumenyereza ku bari muri federation ukuntu badufasha. Twebwe nkatwe muri karate uriko urakina ntushobora kwibona, ntushobora kubona amakosa, ntushobora kubona aho wagize mugabo umukoca ari hanze abatwara federasi kuko bose n'abakarateka baba babizi baraza turi mu myimenyerezo aza batubwira ati wewe kosora hano kosora haanye aho bitagenda neza naha. Kubera iyo muri karate umuntu ari hanze wowe uri kurakina niwe abona uko utegezwa kwigenza. Turabashimira cyane gose kubona baradufashije kandi kubona dushoboye gutwara ino midari yose.
Kubona imigwi y'u Rwanda n'Ubuganda ititavye iryo higanwa na cyane cyane mu rugo rukino rwa karate sico catumye u Burundi butahukana imidari yose y'inzahabu. Urongoye ishyiramo ry'urukino rwa karate mu Burundi atanga insiguro.
Kuva mu 2007 u Burundi bwa mbere nitwovuga ko ari kubera ihugu bitaje hari cyo twita zone 5 kuva mu 2007 gushikana mu munsi nta gihugu cyari kwadutsinda muri Kenya twageze kuvuza Burundi bwacu 16/16 mu byumvise uku nyene iyo bibere mu kindi gihugu n'ibindi bidasanzwe ugira abantu benshi bumva yikumengo hakintu cyabaye kidasanzwe gusumba aho bibere mu gihugu wacu naho iyo gihugu bititabye ntivya kudutera ubwoba kuko ubuye n'abahinga ba Egyptian cyangwa ba Maroc bitwa ko bamakira mu mahiganwa adasanzwe ubuye bashyize amahiganwa banza kubaza ati umurundi ni uwe muri bajya birabure tubona hajya no kuvuga ko dufite ikibanza cyiza cyiteka twoshima twese tukaba dushima ubutegetsi bwama budufata mugongo cyo kwerekana icyo gihe cy'igihugu murakoze
inkino umunani nizo ziriko zihuza imigwi serukira bihugu y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko izo nazo ni volleyball football tennis karate boxe rugby kwiruka hamwe na netball icibonekeje muri iyo higanwa nuko abakenyi b'u Burundi batafashwe kumwe ngabaje bava mu bindi bihugu by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gihe abo baje bava hanze baba hamwe abanonotsi b'abarundi bobo baza guhiganwa bavuye mu muryango iwabo Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ubunawe dukwitira mu Rwanda mugenzi wacu Claude Munyandinda aducire ku mayange ibivugwa muri sport.
Mu mupira w'amaguru ejo wundi kwa gatatu ikipe ya Lyon Sport izahura n'ikipe ya Young Africans yo muri Tanzania mu mukino wa nyuma wo mu matsinda mu rwego rwo guhatanira igikombe cy'impuzamashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika Coupe de la Confederation. Muri uyu mukino uzabera kuri stade ya Kigali Inyamirambo guhera saa 9 n'igice, Lyon Sport irasabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo ishobore kubona uburenganzira bwo kwinjira mu kimwe cya kane kirangiza. Mu itsinda rya kane ry'iri rushanwa harimo kandi ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya na USM Alger muri Algeria. Aya makipe yombi nayo azahurira muri Algeria kuri wa gatatu. Afite amanota 8 mu mikino 5, byumvikana ko mu gihe Lyon Sport ifite amanota 6 yananirwa gutsinda Yanga yamaze gukura y'amaso, Gor Mahia na USM Alger zahita zikomereza urugendo. Hirya no hino mu gihugu abakunzi ba Lyon Sport barimo gutumanaho ngo bazahurire ku kibuga bateye ikipe yabo ingabo mu bitugu bayifashe kwandika amateka. Gusa bamwe mu basobanukiwe by'umupira w'amaguru barasanga muri Lyon Sport ibyo bakora byose bakwiye kwirinda inzira zose zitanyuze mu kuri kuko ngo zishobora kubakururira amakuba hanyuma ibyishimo barotaga bikaguma bigeze ku munwa, cyane cyane ko nta gihe kinini kirashira bamwe mu bayobozi bayo bahagaritswe n'impuzamashyirahamwe CAF ibashinja uburiganya mu mukino wahuje Lyon Sport na Lydia Ludique Burundi Sport for Africa Burundi wabereye ibujumbura. Tukiri mu mpira w'amaguru mu gihe nta minsi myinshi irashira hagiye ho kubita nyobozi nshya y'ishyirahamwe Ferwafa, hari gahunda zimwe na zimwe zitangiye guhindura icyerekezo. Muri zo twavuga nk'umushinga wo kubaka hoteli ushobora gusubikwa nk'uko byatangajwe na perezida mushya wa Ferwafa Jean Damascene Sekamana.
Ngira ngo nahuye n'abantu turi muri World Cup na ibi badutumiyemo kaganira n'abantu ba FIFA bakambaza batariko iriya hoteli murabona muzayikomeza urabwira nti ibyo ni ibintu byo kwanariza tukoreba. After that nyuma yaho gato ngira ngo ejo bundi twakiriye workshop y'abantu ba FIFA no batwereka ibintu bigomba gukora hari haje ngo ibihugu birindwe. Ibyo dukora right now muri management mu gihe gito nyina tumaze baravuga bati biragaragara ko muri ho mubikora neza batari ko iriya hotel muzahura n'ibibazo. Ko amafaranga ya FIFA ari direct kugira ngo bayashore muri development y'umupira ahubwo ibyo wa develop cyakaba ari byo wakuburamwe ibindi byagenze bite kugira ngo mwemere ko abantu bubaka ihoteli ayakagiye muri development direct ngo azamure umupira mwemeye ko ajya mu ihoteli ngo ihoteli akaba rizateza imbere umupira. Urumva ko biba bicuritse ikintu cy'ihoteli. Amahoteli ari mu Rwanda ni menshi.
Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 irabarizwa i Nairobi muri Kenya mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abangavu. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka wungirijwe na Alexis Nkuranga yahagurukanye abakinnyi 14. Amakipe 8 niyo arimo guhatana. Ayo ni u Rwanda, Kenya, Uganda, ibirwa bya Maurice, Cameroon, Nigeria, Misiri na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara gyerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibintu biragenda biba bibi muri Zimbabwe nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa karindwi gushize. Komisiyo y'amatora yavuze ko President Emmerson Mnangagwa ari we wayatsinze, arushije amajwi make cyane uwo bari bahanganye Nelson Chamisa. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Heather Nauert, yatangaje ko Washington ihangayikishijwe cyane n'amakuru yemeza ko abantu benshi batabwa muri yombi, bagafungwa, bagakubitwa n'ibindi bikorwa bibi byibasira abatavuga rumwe na Leta ya Zimbabwe. Yasobanuye ko urugomo, gutera ubwoba abaturage no kubabuza amahwemo nta mwanya bifite muri Zimbabwe nshya. Madame Nauert yatangaje impungenge zikomeye zituruka kuri Leta ya Zambia yashubije muri Zimbabwe Tendai Biti wigeze kuba minisitiri w'imari wa Zimbabwe isuzuguye icyemezo cy'urukiko kibuza kumwirukana. Byongeyeho, Tendai Biti ni umuyoboke mukuru w'ishyaka MDC, Movement for Democratic Change, ryo muri Zimbabwe. Iki cyemezo ni urucantege ukurikije ko Zambia yerekanye ubutwari bwo kwakira impirimbanyi z'ubwigenge zicyahoze ari Rhodesia mu gihe cy'intambara y'ubwigenge bw'icyaje kwitwa Zimbabwe. Madame Nauert asobanura ko Amerika izavugana na Zambia kuri iki kibazo cya Tendai Biti. Hagati aho, umucamanza yategetse ko Tendai Biti arekurwa by'agateganyo ariko afungishije ijisho muri Zimbabwe. Madame Nauert ati Leta ya Zimbabwe igomba kwita ku mutekano n'imibereho ye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira kandi abategetsi ba Zimbabwe kurengera n'uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bwe bw'ikiremwa muntu ahabwa n'amategeko ya Zimbabwe n'amahame mpuzamahanga Zimbabwe yiyemeje kubahiriza. Kugira ngo Zimbabwe na Zambia bamenye neza impungenge zikomeye cyane ifite, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagaje ambasaderi b'ibihugu byombi irabibabwira. Mu mateka yayo, Zimbabwe ifite amahirwe yo guteza imbere abaturage bayo bose. Nyamara, amatora abayemo urugomo no guhonyora uburenganzira rubanda bemererwa n'itegeko nshinga si ntambwe ijyana igihugu imbere.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Tangi jambo mubanya gihugu yo yabayi isubizo chachu. Yala tangi jambo abarundi tuli ruhutsa gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Tumwese mkunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro yotu kwa wateguri ya mwaka kanya wigaruke ngaha. Tuboneho kandi ya kanya kugushimi na engineer ya dufashe mwiga bwizuma hamwe na Fatou Kalala ya dufashe kwigiranya ibiganiro yotu kwa wateguri ye kuri mikro mwalikumu na Frederica Mundikije ama kuruna yu mwashikirijwe na Oriane Itangishaka. Mwakoze kudutega matwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
Y
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.